или Мизовите Америка. Ganjavya Radio Zvidi Amerika tubashkizde misya sam kirundi n'ikinyarwanda kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Zvidi Amerika kuri FM izana nakane n'ibice bitatu Kigali mu Burundi tumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu voa.com ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kubw'icegeranyo cy'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cy'iterambere ku isi PNUD cyo mu mwaka w'2016 cyashyizwe ahabona muri uyu mwaka ugiye kurangira w'2017 Burundi buri mu bihugu bitatu bya mbere bikenye ku isi mu gihe Abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi. Icyo cegeranyo cisunze ibintu bitari bike harimo amafaranga abantu binjiza muri rusange ku mwaka, urugero rw'abana bashirwa amashure n'uburyo abantu bafise bwo gushobora kwivuza. Icegeranyo cha PNUD cerekanye ko hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'2015 urugero rw'iterambere ku isi rwongerekanye cyane, yamara ko mu Burundi rwagumye ruri hasi. Leta y'u Burundi yahamagariye abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira ku cegeranyo c'ishyirahamwe PNUD mu ntumbero yo guhindura ibintu. Mu gihe umwaka ugiye kurangira, ishyirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Ritegekanya gusohora ku munsi wa gatatu, ni ukuvuga ejo, icegeranyo caryo cy'uyu mwaka ku kugena ibintu byifashe mu Burundi ku bijyanye n'ubutunzi n'iterambere ry'abanyagihugu. Mu kiganiro muri sanga twatumiye umuyobozi w'ishyirahamwe PASEM, Faustin Ndikumana. Tukatugira tuganire rero ku cegeranyo cy'uyu mwaka cy'ishyirahamwe ayoboye. Tutarandiranye, ndabaramukije Faustin.
Muraho neza.
Turaho, nowe nziza.
Yego, twese n'umwaka mushasha mwifurije Abarundi bose n'abandi banyagihugu bo ku isi bose.
Mwashobora kutubwira muri make ukugene icyo cegeranyo mwagishyize hamwe ibirimwo no kugene mubona ubutunzi n'iterambere ry'abanyagihugu byifashe?
Mubisanzwe ibijyanye n'iby'iterambere ngene babyifashe mu gihugu, uretse icyo cegeranyo kirabanza kikaraba ingene ibintu byifashije bita bya etadirie, hanyuma umuntu agaheza agaca asubira akaraba ibintu biba byategereza gukora kumbura biba bitari bituba bitakozwe byo bitumye ibintu biba byo kwisonunura. Hari umuntu agacaraba rero n'icokogwa ku buryo bwihuta. Nicyo gituma rero urabona nk'icyo cegeranyo cy'ishyirahamwe PNUD nyene kishyiraho Uburundi mu bihugu bitatu bya mbere bikenye ku isi, ndetse FM yoyo ucitakwa cyo cya nyuma muri mu cegeranyo cya FM cy'2017. Ibyo rero bica bikunda kubonekera cyo bwa mbere kuri imwe bita umwimbu ku munyagihugu, umugihugu igihugu kirafise umwimbu cimbura bakaraba n'abanyagihugu bakati none kumwimbu kumunyagihugu turavyamwaye n'umunyagihugu mu Burundi Roveni Peibaro kumwimbu kumunyagihugu iyo rero niyo Burundi ufise munsi ya 300 no bwo nko muri Afrika ho Burundi ngo bwa nyuma ufise munsi ya 300 mbere uravye nk'ibindi bihugu byo muri aka karere ko muri East African Community twaravye turatohoza mu ndoma gadusanga bose muri aka karere aba nko mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania mu Uganda bose usanga barenza 600 urumva ni nk'incuro yikubye nk'incuro kabiri icyo rezo cyerekana hama ngene bimwe by'umwimbo uyongera urabona naho nyine usanga muri bihugu biri nko kuri 6 ariko u Burundi uravye ngene bigeze biracari hasi cyane hagati y'ubusa mbere na rimwe hanyuma kandi mbere yuko tuja muri izi ngwana nko muri za 2014 umwimbo wari uri nko kuri 4 kwijana ivyo rero bica ni ibintu bica byerekana ubushobozi bwo kibi hanyuma ivyerekeye ubukene muri rusangi ni nk'abarundi babiri kuri 3 ni uko 70% y'abarundi ubunya bari mu bukene umwe budasanzwe se do pobrete musi ngira y'idolari rimwe na cyangwa idolari rimwe n'igice ku munsi haro nta nk'akaro nuko nko mu 1992 abarundi barigeze kuba ahubwo abarundi bakenye ari cya 3 ari 30% rero byarimvye mbereseje ubu ni 70% hanyuma
none witegereje witegereje niki cyatumye ivyo biharuro bisubira inyuma cyane uravye
bani ibiharugira bisubira inyuma urabona kugira igihugu gitembere nuko kiba kiza ubutundi kama gifise hanyuma rero kikacaciha imigambi cyo bita intumbero y'iterambere mbega mfise ubutunzi kama bwifashe gutya notegura guta umugambi nyawo ubona wushikana ku iterambere ry'igihugu no kuzamura abanyagihugu kugira ave mu bukene hanyuma rero gutumura uwo mugambi rero uvuga ati none usaba uburyo bungana gute uburyo bugaheza bukarondegwa na burere burondegwa mu gihugu hanze y'igihugu hanyuma ugatura ati mbega abawukora ni bande abawukora nuva rero suruse zimene urunde urafise abahinga bakwiye uzobakura he ubwa bufise urabaha agaciro karaba ngene ubashira mu rubwira bakore bari evaluate bagira gute hanyuma rero akasaba arabwe vya bindi rero vya bonne planification kuvuga yuko no gushira mu ngiro umugambi cyo bigenda bikurikira intumbero y'uta planification za budget zacu zigenda neza hanyuma ugacura aba kandi kindi kintu gihe gihambaye gikuru yuko atazi igiturire yuguma byiviviye izo ngendo zo kubishyira mu ngiro kuko hari igiturire kiraye za ngendo ibyo bintu dushaka kwishigushika ko usanga kenshi utabishyikira izo rero nibyo tubona ahanini rero biba bitangurwana hamara hari cya nyamukuru muri rusangi rero gikomeye nico bita rero cohesion nationale mu gihugu mu gihugu cyo bita umwuka wa cohesion nationale muri politique ingendo bagwifashe uko niwe ucugenda uratanga n'inkumbero ku bindi n'imigenderanire Burundi yawufitaniye n'ibindi bihugu ni kibanza Burundi buronka muri mwe bita integration regionale imva ngo Burundi buri East African Community cyangwa muri za komeza cyangwa n'ahandi ibyo bifatiye muri rusangi nibyo biheza bigatanga intumbero ibona kugira igihugu gishobore gutera imbere cyane
ni bihe mwashimikiye ko muri iyo raporo mwabonye bitagenda neza n'ivyo mubona byo tereza gukosorwa
urabona nk'ubu unyi bo turabona neza yuko nk'ubu unyi nk'ubu ni turabona yuko haraba ico nokwita prise de conscience y'abantu b'abanyepolitike abarongo y'igihugu yo kumva yuko ubwa mbere situation y'u Burundi ine mu by'ubutunzi bitifashe neza kuko haraba bashaka kuvuga ati ibintu biko biragenda igihugu cyo kiratera imbere iyo president consult abaje kuvuga ati burya turi nyuma ta raporo y'abandi ahubwo dukore cyane kugira dushikira abandi tukabona aho kigihaza ikindi ni nkuzeyi no kugira president conscience no kwikumenya neza icyo bita potentialite ubutunzi ka mu Burundi bufise kugira tubuha agaciro habaye ibyo biyaya dufise warangije kuma bubakamwo waraba hari yanyu iby'ubutare ngene biko biratunganywa ivyerekeye uburimyi n'ubworozi donc vya tourisme bikira ukabona ko ntituraba conscient y'ubutunzi kamaze ufite aya mazi ashobora kuduhumyaga nk'ubudasanzwe ibyo urabona kumenga abantu baratsinzira hanyuma ikindi nuko rero twasanze na ya dokima y'intumbero igihugu gifatira ko kugira gishikira iterambere ubu ntirikirategurwa neza kwa roho ziya za CSRP zaraheze nta kindi gitabo cyashoboye gutegurwa icyitwa ngo Vision 2025 ntibagikorera ko ngo ubone bari kubaraceka abantu ibirimo urumva nti nkuko usanga umengo ubu unyi mu buzima bwa misozi igihugu ntikiriha intumbero maze ko niyo ntumbero itari kiraboneka ngo abantu bose bayumve kumwe icyo bita icyo bita intumbero vision di development abantu bose bapartajira kuva hejuru gushika hasi hacaba hagahaza hanyuma rero iby'uburyo navyo urabona imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bidufasha ratitutse kandi muri ibyo guhaza amahera menshi cyane Burundi bari bwagira igihe bushobora kuronka ubundi buryo bwo kuronka amahera adaciye muri aya cya mu by'imigenderanire nibyo bihugu bijanye ni akoro do Cotonou déclaration de Paris yerekana ingenzi bihugu bifashanya muri rusangi urumva igihe utaba wariteguye amahera agiye ntucuronka yandi ashayasubire ugasanga rero upreferi kuvuga ati imigambi ndayihevye nta kundi reka tugire ive kwa umunsi ku munsi turamwe twobaho mugabo ya migambi yozamuye uburyo bwabuze nibyo rero bishabize ugasanga amadovize arakenye ugasanga ibintu bikora subira inyuma ugasanga iby'agashomeri biri kubirongera mu rwaruka kubera imigambi itagumye igwira ku munsi ku munsi nkoje ubundi harasohoye icyo cyegeranyo cyerekana ko iby'agashomeri mu rwaruka ari kanini kuko 65% y'urwaruka mu hagati mu gogo muri bujo bwo mu bisagara biri mu gashomeri 55% nabwo mu bisagara mu gashomeri hanyuma y'inkere by'umwuka navuga binahera ko kwezo nationale urabona n'ubu uyu mwaka uheze bimwe twari kwari kwati by'ibiganiro byo kugira abarundi basubize hamwe
nivyo nashaka kubabaza ko nivyo nashaka kubabaza ko
bitashobotse
umuntu
hatamari gasobo
igihugu gitera imbere
turiko turagira wa muvuduko nk'uw'ibindi bihugu
kugira igihugu gitera imbere cyari cyo cyose bisaba icyo cyuka cya politike kiba kimeze neza mu gihugu kugira imitahe ishobore no kuza nagomba kubabaza iby'imitahe mubona byifashe gute na n'ibyerekeye politike
ibyi
imitahe y'abanyamahanga yo biza mu gihugu ubona ifashe guturabye politike
urabona nyine izo by'imitahe icyo bitaye investment directory tsanje iyo izongwane nyeza kuko bizaze kihari nabije ndako ndavuga by'intwari bere ibyo kuntu kumbura by'ubutungane ibya korisiyo ngene babikora ije gatakaze na muntu birakunda kubera inzitizi na cyane cyane ko n'ubu bitama infrastructure aya ba infrastructure y'umuyaga nkuba urani muke cyane ni muke gusa nta muntu rero akunda kuvuga ati njanye mutaha ahantu by'umuyaga nkuba bitameze neza ibyerekeye iby'amabarabara n'ibiki muri bukambere neza yuko ejo bundi bigeze gutanguza ico bavuze ngo ukibe nka zone economique speciale aha mu Burundi bana baritanguje n'ubu nta kirashobora gukorwa imitahe nyene igihugu kibanza gushyira icyo bita les infrastructures ibikorwa nyamukuru bya leta binini bikiri inzira abo bafandi nyene by'amabanki nyene bimeze amabanki ayo madovize nyene mbega uzanye mutahe warashobora kuzosubiza inyuma inyungu yiwe mu madovize iyo bitangwa kuri kuza rero bihara tuba tuti harya hari ingorane turetse uwo mukwa politike nawe niwe utuvuga tuti kiriya gihugu mu gihe rero kohezion itari kiraboneka neza baguma bishyiramo ati ni igihugu usanga gisa umutekano usubiye guhunga abantu umwanya wari wose kubera bavuga bati la stabilite politike ntiturayibona neza haracarimo igipfungu rero n'ibintu bikunda kugira gutitura iyo n'imitahe yinjira mu gihugu n'iby'ubutungane rero la justice ejo bundi umushyiranganji w'ubutungane yarakoranije inama igitega bavuga ngo ni justice ngo pour service development economique haravuze ingamba zimwe zo gukorerwa ko zoraba bari twatumiwe kandi twararungitse abaja kuturabira inyamara kumanda twarabonye igihambaye nuko ya makomanda yabaye ishobora kuyashira mu ngiro
urakoze
bishobora gutuma mutahe wiyongera
reka
nkajya ku isoko ya central ya Bujumbura aha ibona nkajya kwati hadozi mitahe normal ari gihugu imitahe iguma yinjira ari myinshi ntitwomaze nk'isoko ryanze marché central yarahiye muri 2013 tukamara imyaka ine itanu atakindi kintu kiraza ngo tubone
ikigo cyacu tubandanye
reka
tubandanye tuce ku mirongo ya telefone dufite Samuel uratumva
Alo
uratumva
Turabumva.
Watubwirira indi zina naho hamagaye uri?
Ni kwa Kwizera Imana Samuel ndabamugaye ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro?
Kimwe n'ikibazo yinde n'intererano. Nagira mbaze ndabara manje kwifuriza umunsi mukuru wa Noheli mwiza n'umwaka mushasha mwiza ekipe ya Voix d'Amérique mwese.
Murakoze namwe.
Hamwe n'umutumire nyene nyakubahwa Faustin Ndikumana.
Arabumva.
Murakoze namwe.
Nanje murakoze. Bwa mbere nagira mbere ku ntererano mvuguku. Dusanzwe tuzi ko ishyirahamwe Force musanzwe muhurikiyemo
ni Parseme
mu mwe murongo w'ishami Parseme mvuze ati nk'ishami gifate ko muri rujya runani rw'amashyirahamwe aharukiye muri Force namwe muhurikiyemo mwebwe nka Parseme mwakiye mugenda nimwe mwaheruka mu biganiro bya Holy Arusha tukaba tuzi ko intumbero nyamukuru ya Parseme jesa ngiri munwanyi wanyu kuva kera naho niyo n'amaproje amwe twakoranye na Parseme nyene ko cyane cyane mushyira imbere ikibazo cy'ubutunzi mbega mwashobora kutubwira muri make kuntu mwagiye muhagarariye abarundi isi nzima mwaserukiye na cyane cyane ukuntu igihugu cyovamo iyikawo irimo ingwara y'ubutunzi ukuntu yaba muri opozisiyo cyangwa muri leta bukoroshe imitima hanyuma ibihano igihugu cyafatiwe bikagabanuka ko murabona yuko hamwe byo nk'uko biri ibintu byarenze urugero
bari
intererano
amafisa akabazo
ikigira kabiri nacyo ni ikibazo nagira ndamubaze kiriya Parseme bura tranche navuga dufate nka semestre ishobora kuba ari nk'iy'umwaka cyangwa y'imyaka ibiri rihora risohora icyegeranyo cyangwa raporo y'ukuntu ubutunzi bwifashe kandi bugasa bw'icyanga na solisiyo y'ukuntu igihugu cyoshobora gukora ibintu bimwe bimwe bikagenda neza ahantu bamwe biragenda nabi ariko ubu tugerutse kubona risohora ayo maraporo menge raporo nyuma generuka kubona niyo mu mwaka uheze muri 2016
nagira
mbaze ko nkumbure izo raporo nuza zimwe zirategurwa
reka bishure mumwishure Faustin
yego ubwandre hoho njyana uko atakurikiye ubundi dukunda kubigira ku mezi atandatu kandi ndibuka yuko mu mpera igihe mu kwezi kwa gatandatu bihurana n'uko tugira duhimbaza intahe yo kwikukira twarashikirije kabisa ibyo bintu ndabyibuka n'ubu rero mu kwezi kw'icumi na kabiri tuca dushikiriza iyindi raporo ko turafata ko amezi atandatu ariyo twiyumvira ko ibintu biba bihari ndi musanga turabe ko ibintu byifashe tukaraba ko no mu nyinshi tuba turi ko twaratanze ko zokorerwa kugira igihugu kizamuke twara yuko hari ziriko zirajya mu ngo cyangwa ziriko ziracenga tukaba tubwira ko amezi atandatu rero ahubwo ageze arakurikira ngo bunyi tuzobisohora hanyuma dusubire no mu kwezi kwa gatandatu ngira ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tunaretse rero n'ibyo aho nibyo turagira iminsi yo mu kenshi iyo hari cyabonetse mu gifata kimwe kimwe kanaka turashobora kugikorera ko n'ejo bundi igihe duhimbaje iminsi yo kurwanya ubukene mu kw'icumi do 17 Oktobre twarasohoye ingene ibukene byifashe mu gihugu kandi hacagaruka mu ivyo nyene kwa twa turerekana mbega ubukene gifashe gute bugwanyijwe gute kandi twarabikoreye ko n'amakonferanse dopese menshi n'ibintu n'izandiko turazisohora ngira ni uko batashoboye gukurikira icyo nitwogihara ko kandi ejo tugejejwe mu buzima bwacu bwa minsi yose hanyuma ku byerekeye kirya cya mbere yavuze nshimenyesha nka Parseme ryaraserutse kandi batanga impanuro zashimwe n'abari mu biganiro mbere batari bake n'abandi kuko turi ko turerekana inyishu tutari ko turashaka kuvuga ngo dukunda ibicaye dukunda inyishu muri rusange ku bibazo by'igihugu haba mu butunzi haba mu by'intwari ibereye no muri politiki kuko mu bisanzwe by'igihugu kigira inkingi zitatu hari inkingi ya politiki ya cohesion nationale turafite impanuro twatanze n'ibi byerekeye rero ubuzima bw'intwari ibere bwa minsi yose by'ubutungane kurwanya igiturire yemwe kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta n'iby'agateye akazi na muntu turagize ibyo bihano turabaye n'iby'ubutunzi rero bica bizana na rero n'iby'imibano ingene byifashe aho hose rero turafise icegeranyo twatanze kandi cyarasohotse kandi abo twahura bose nabona barashimye ibyo twashikirije ibadara yuko rero tutazotezura gutangiza mpanuro kuko guhanura kwerekana inzira zishobora gufatirwa ko nikina kazi gakomeye cyane muri bicane cyane byo kurongora igihugu kuko bararagitwe igihugu barakenera izo mpanuro ziva muri benshi nayo zikashobora kubafasha mu ngingo bafata.
Reka dufise kandi Etienne ku telefone. Etienne uratwumva?
Ekomenda mumba cyane murakomeye ku bijya Amerika.
Turakomeye ushaka kutubwira irindi zina naho hamagaye utumbereye?
Bikabura Etienne.
Uhamagaye urihe?
Umurumonge.
Ufise ikibazo cyangwa intererano?
Ekomeye intererano n'ikibazo mbaza uwo mutumire. Turabona ngaha mu Burundi niwe wenyine ashyira imbere ibi bintu by'ibiturire, ni wenyine yubahutse akabona yuko ashobora kuvugira ibintu bitegera neza mu Burundi twadupimye cyane. Hama turabona ibintu basohora kenshi ni ukuri ikomera agerageza agasohora mugabo ntitubona umusaruro bivamwo. Tubona yuko ikome nk'uko avuga ati ni ukangura Abarundi bagahindura ingendo. Ora yuko ibyegeranyo ahora asohora kenshi ni ukuri abantu ari ku butegetsi benshi ntakunda kubihindura umengo ni ubutere n'ubuzeye. Sinzi rero ukuntu wagiye kubigenda nkaze wandanya ahimiriza uko nyene, kandi tubona yuko nubwo wabana yahimiriza yuko ibintu byo hindurwa kuko uri kwaraba nabo nyine ibintu by'ibiturire arabivuga yuko yamonze igihugu, urabona ibintu by'ibintu by'amasoko ya leta kazamu munsi urabona ibintu by'ibiturire byose biriko birikatira byinshi birimo. None niko mureka ku masimbereza ubona ibintu byose ikahehe, kandi abona nabo abyashyiriye bacabyitaho babifata nk'ibyeye babireza
reka bishyure.
Ama twakira ikintu two musaba ni uko atoreka yobandanya kugira ngo Uburundi buzamuke shome buri mu Burundi abashele bibagiranwe mugabo isomya shosho a mu Burundi bishe kwibombe imize guturika umisi za kuko ikwaraba ibintu baguma hindagura mu masenyema ibintu baguma girane ibi byose bizo bakora ko uko haje nta cyizana kandi nta cyizana kandi nta cyizana abanda mu musazi nawe nyene ibyo bintu. Allo
we muheraheza abisure
ekome ibi bintu by'ibyo by'amasoko ubona ko bituma bitangwa mu nkuze ndagwa nshaka kumubaza yuko we kariko arakurikirana ibintu byo icyo cyegeranyo yasohoye ifite uburemere bungana iki ushegeranyo yasohoye
reka bishure
murakoze cyane.
Murakoze mu mwishure
ati guhimiriza rero guhimiriza nta byiza kwa Marika arahimiriza ego tugahimiriza kuko hariho uwo gasigaramu hagafasha guhindura hari n'ababishima bakabifatirako. Urumva rero iyo umuntu ahanura societe igihugu atashobora guhagarika ni nk'ababo ndabaguma bavuga bati bapatiri n'abapastori yaba bavuga bati abakristu baguma bacumura buciye bugara amashengero ati aho twakavugiye abantu baguma bacumura atabwo tuhebe ntidushobora guhagarika ahubwo tugiye kubandanya kuko ibi birakenerwa yuko kuko dabo bifashe ibintu bibiri ni uko abo bihindura ni uko rimwe rimwe nabo tuko turaganira n'abandi gufata ingingo bamwe bayifatirako kandi ni uko tubona yuko naho abantu bose bosamarira politike bakareka ariko baragira ibitari ko barateza imbere igihugu hoguma ini dinamike novuga hoguma umugwi w'ivyumviro ugwo musokoroka ugwaruka n'abandi abashaka gukiza bakaronka aho bafatira uwo muco utegeza kwamaho kabisa kuko uko bigenda kose conscience yo kugira igihugu ishobore kubogoka yama mu bantu bitari kubira ko guno munsi bishobora gukogwa ejo. Nibaza yuko rero ahubwo uwo muco tutowureka kuko abahanuzi bamyeho na kera abahanuzi barahanura abami barashobora kubikurikirana cyangwa ntibabikurikize mugabo iryo jwi ryo gusemerera ryo guhanura ritegeza kwamaho niryo rikiza igihugu nibo batuma n'abandi bashaka kugira ibyo bafatira kugira abagorore bashobore kubikora aho rero tuzobana ntidushobora gucika inkokora hanyuma ikindi mvuga kanye nuko yavuze ati ibya masoko ya leta ni iki yego turakonsata neza cyane yuko imigambi yose ari yarafashwe mu ngamba ziheze mu manama yakozwe mu minsi iheze yo kurwanya igiturire neza amasoko ya leta no gusesagura amatungo yari turabona yuko itabandanije bijya mu ngiro hanyuma ikindi kibaje rero tubona nuko uyu mwuka wa politiki usamaza abantu uratuba benshi bikika mu kiza ugasanga ahubwo ibyo kunyonora amatungo y'igihugu biriko biraba cyane by'imonogoza atacamye kubera abantu babana ngo basamariye politiki gusa iyo migambi itari kira jambo ryo ni ukuri tuko turahatakariza ibintu byinshi izo turabibona mugabo natwe icyo tujeje nibyo duko tutangura gusemerera nyine muri no minsi tugira dukiburi tuhereke yuko yatagikoze igihugu ushobora kuja mu kaga cyane urumva narone n'umugambi twatanguje muri ibi twatanguje nuko turiko turukora amakomina mwamwe yo guhimiriza n'ibijanye mu rwaruka turabiye ku rwego rw'igihugu no kuraba mu makomini nyine bimeze kuko urabona ikomine naho ariyo shingiro ry'iterambere turabona neza ikomine ingene bayifata kugira ite kwishengera iterambere mbe yubwiza kubisa gute
reka turabigaruka ko
bifatira ku kugwaruka goma mu makomini ushobora gufasha gute hari imyinshi tubona ikiri mu mwijima mugabo tugiye gufasha gose kugira nubwo
rwanda kivuzago reka turabigaruka ko inosa araduteye akamo nawe inosa uratwumva mwotubwirira indi zina naho mpamagaye muri
yego ni sanduwe mana inosa nkaba ndi mu Kanyosha
ufise akabazo cyangwa icyumviro
mwamwe n'icyo yumviro
ehe mubaze
eko yavuze ko ari ishyira mutansemesheje guhindura ibintu n'ibintu nka mu Burundi jewe nkaba mbona ibintu nka mu Burundi ubukene butera ari bwinshi kandi n'ibintu bitera bitsinda none ko kuri iki kugira ibintu bisimbuke ko mbona ibintu mu masoko bitera biduka kira kanya kandi tukabona ibintu mu masoko vyabaye ndazi hama nkabasaba yuko bogerageza bakakingira n'agatsira k'abantu hano mu mabarabara mbona gahonyangwa kenshi na kenshi bakagira yuko nk'uyu mwaka wa 2017 kuvuyemo 2018 nabo batorere n'ikibazo cy'abana gaho mu mabarabara kugira nabo bakingirwe kuko barahohoterwa cyane nko mu ijoro ako niko kibazo nari ifite
yakabishyure mu mwishyure Faustin
ego aravuze ati ibiciro bizimba bitera bizimba biduga ego twarayibonye mbere no mu cegeranyo ca FMI giheruka gusohoka bito ikiganyo ca ISTEBU giheruka gusohoka
ISTEBU kuba tabizi ni iki
ISTEBU iyo mu Burundi twarabonye nko ku bijanye na inflation alimentaire ko yuko birarenga 20% ni byinshi cyane kandi tuzi neza yuko mu Burundi abarundi benshi ibyo basuma bakoresha mu mabije yabo usanga ari ibifungurwa kugira rero inflation alimentaire yabaye nini ibitumye ubuzima buzimba cyane muri rusange kuko usanga hagati ya 70% na 80% y'amabije de menage ajya mu bijyanye no gufungura gusa turaba rero dukorera ku bintu bituma ibyo biciro biduga mu bisanzwe mu byo tugize imisi tugira ko ankete twabonye twasanze ibiciro biguma biduga daboro umwimbu muke iyo umwimbu ubaye muke w'ibiribwa no mu bindi bisata ibiciro bica biduga urumva hanyuma ikindi ni uko kudo production ku bintu byinshi nk'ibyo ibikoresha kugira bya bidanaza tubironke kenshi urabona nabyo biragaraduze ni ibintu by'ibitoro ubona bikunda kubura cyangwa uyu muyaga nkuba urazi ejo bundi umuyaga nkuba electricity kuba duze cyane ha abantu bakuru dukora udukorwa duto dutabasikesha ibintu ibyo byose rero bica bigenda bikaja ku giciro ikindi n'aya amadovize agoye kuboneka amadovize urumva uravye amadovize twaronka ku idorari 1500 mu minsi iheze ugasanga umugwiza atungaza kurirondera hafi ku 2700 cyane n'600 ni hanyu inshuro zibiri bidanazwa akura hanze aca bizana bizimbye kubera yabirondeye ku madovize azimbye abizanye ko mategeza kuronka yanyungu aca biduza ikindi n'ibitubona by'amataxi atozwa hamwe hanga bakaka ibintu byinshi bidaciye mu mategeko batoza mu gihugu atusanga abakomeresa ariko arabikora ko cyangwa wese ashorondera gushyira ibyo yatanze n'igiturire rero igiture kiyo kiratuma ibintu biduga kuko tugize imiti tubona aho masoko ya leta bari kwatanga amasoko ya leta hakuraba isoko kujya umuntu yatanze ku giciro gitoyi kugira bivuna abanyagihugu kuberi nyungu zame wa mwe zo kunyuru za matungo higi ugu mwujaye na masoko bachawafata humu ya buze igichiro kini ni kuwera kumburiga zota anga za service wa zani ya wanyaji kwa zirazizi zizi imi iyo kini nyo chiko tolona kaya tugie guhaguru kila tukabijiri kana animariero ibele nyo tugie ukura ugira tumvisha yuko biba andani jegurcho ubudzangani ugie kuwa kwanga chane gosu kandi mganse leo ye itabigu anivea vero vijaba nomu ibarabarani vijaba nanyende bahiwa mashuri kuweru bukene kutafungura kumu vijegira nyumero kusuru kamirongi tanatu kujana ya abana bali muri mari nitrisyo idasanzwe nico gituma rero umwana atafunguye haja ku ishuri abavye nabo barabuze uburyo baca bade ukigwa
katubandanye
amikora teragabanuka ugatusanga rero cyakibazo cy'abana umwe bari makibandanse nayo mashiramwe yenu zwasanga ntashobye kubitorera inyishu yonyene kubera dinamiki nationale kugikura mu bitari iraronka ingovu n'ubushobozi
reka tubandanye dufite kandi Sylvestre uratwumva Sylvestre uratumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Yego, no babwira izina jewe ni Francis namagaye Sylvestre nkaba ninda mu Gatumba.
Mu Burundi?
Yego, mu Burundi.
Ufise akabazo canke icyumviro terera?
Yego, ufise akabazo kafatanye n'icyumviro terera. Uko maze tumiri ya bahinga ngo badusibajeje guhanura kugira ngo baba irundi bahindure ingendo. Ariko bashe kwiterambere
ndabumva mubandanye
kubitanyo byabaye yarusha ngira ngo bahagiye baserukira abantu batabo bahengamiye nagira abantu tubarire ikintu nyamukuru bafatiye kubavuga kizokorwa ahampande y'impanuro kugira ngo cyane cyane ubukene boneka ubu munsi mu Burundi bushobore guhagarara aho nanga karorero ku bushomeri bona bwabaye indasa mu Burundi turaze nk'abamara amashuri nyene bangana kumwaka kumwaka ndafite amakenga ko baje kugira ngo mbigemi eventi naho atakintu bashobora kuba bohindura
reka bishure
nagira ngo bambarize ikintu cokorwa ubu nyene kugira ngo bagarike ubwo bushomeri mu Burundi murakoze
murakoze reka abishure mu mwishure Faustin
ngira nubwa yuko ibyo kokorwa nyene byuba byinshi gusa nuko icyoko kwa cambere toto ategeza kwa kumuka wa politike mwiza ko izi bikabanza bikava mu nzira ikindi gishoboka nuko dutegeza gutegura wa mugambi w'iterambere navuga ufatiwe ku ngwane z'abanyagihugu zamenyekanye ico bita proche participative ikindi nuko uburyo butegeza kurondera bukaboneka no mu gihugu cyari cyose cyangwa mu muryango urumudanda gusashira kwaka akagu ingurana ajya ngo ugire proje y'ukwiteza imbere ntibikunda naho uba ugira gute utaronka akadeni ngo witeze imbere udanane no mu gihugu nuko gihugu gitashobora kuronka amahera kugira kiteze imbere kiyakure hanze ntibikunda naganda kugira imbere meme yuko nibihugu byose byo kwisa mareta yo kwisi yose araza kuco bita marché finance murabizi na mahera batweza kwaka kwingurane iyo bakeneye kugira bamwe kwateza imbere abanyagihugu babo hama abanyagihugu bamaze guteza imbere imigambi myinshi bagateza ugasanga bashyira rya deni kwera amatagisi amayempaca yiyongera guverinoma z'abanyagihugu zikiyongera shifu d'affaires ziyongera kuko bashobora kugura ari benshi consommation ekonomika ku miduga murabona mu Burundi iyo marché finance ntayo dufise ntani ihari ngaha ntani dushaka kuja ku exterieur hanze dutegereza gusubira hamwe rero muri ya context ya declaration de Paris ndabisubiremwo imwe ibihugu biri fragile nk'u Burundi bikenye bicamwo kugira bishikire imidahi n'ibindi bihubira ibyo by'umuyaga nkuba bishobore kuboneka abana abajende bashobore kugira kugira ico bishize ico bashitse ku nibirezo kandi cyo dufata ni bya promotion de secteur privé gushiraho ijya iyo climat nziza yabwibatunga niza mainfacilitire bikabaho hakaba nk'ikigega cyushi ikigega kiboneka twanye tubivuga tuti création d'enfants de société des initiatives entrepreneuriales des jeunes n'ugushira ikigega cyushi kikira imigambi y'ugwaruka ibyo byose byo twica bakabiraba hanyuma n'amafaranga ya leta akoreshwa n'ibyo bita bonne gestion des finances publiques atuma amahera leta ikoresha akoreshwa mu gushira mu ngiro imigambi yanditse atari ya gestion budgétaire yo kumunsi ku munsi usanga atayihuriye n'imigambi yanditse mu bitabo
ubwo
turabibona rero ni ibintu byinshi tukufatira ko mugabo igihambaye n'uko ibyo bigaba bijaho hanyuma kugushaka kwa politiki kuko izi ngorane zikama ziriko ziragaruka kuko urabona Uburundi bwanyu bwije mu ngorane za politiki busubiza inyuma zibuzingamika hatabayeho ugushaka mu banyepolitiki abarongoye igihugu imigambi kubutse cyangwa no muri opozisiyo bakumva yuko inyungu zaba ari kubona igihugu cy'u Burundi cisununuye kiboneka cifashe cubashwe bakabona bakunda kubona inyungu zabo ivyo bica bitubyamika bikatuzingamika
reka tubandanye radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga
Wakati wenu huyu sasa sikuku imeanza
tutaimba tutacheza
kwa furaha mwaka mpya wakati umefika dunia nzima twasherekea mwaka mpya kila sehemu ni tamu tamu lazima mwenye usikwe na hamu tizama watu wamepiga pamba
za kila aina na wamependeza sana
Nikula kunywa na kujichana usiku hadi mchana Asante Mungu Baba tukushukuru Asante Baba wetu uliye mkuu Mwaka umekwisha
tumeanza mwaka mpya
Tumeanza mwaka mpya
Mwaka mpya mambo mapya
Happy New Year
New Year Bonane
Happy New
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe Pasteme rihamagarira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira abashike kwiterambere rirama iryo shyirahamwe rikaba ritegekanya gusohora ejo ku munsi wa gatatu cyegeranyo cyaryo cy'uwo mwaka ku kugena ibintu byifashe mu Burundi mu byereke butunzi n'iterambere ry'abanyagihugu Faustin hari kuntu ari kuravuga ku byereke iterambere ry'amakomine n'abakiri bato ugwaruka rubaruba muri ayo makomine mucegeranyo cyanyu nibihe mu musaba mushira imbere kugira ngo amakomine atere imbere n'abanyagihugu n'ugwaruka baronke nk'akazi mu biteza imbere n'igihugu cyose
ubwa mbere hoho decentralization kiba ari ikintu cyiza gose mugabo iyo kidakozwe neza ingaruka nikunda kubona kurabona baravuga bati komine ibihangiro cyangwa mbere no n'iyo komine kugira ibihangiro ikenera gukorera ku mastandara ameze gute mbega abategeza kwirongora bigenda gute mbega abategeza gutunganya imigambi y'iterambere muri iyo komine bafise ubuhinga bumeze gute ubumenyi bumeze gute mbega icyo twakwita secteur privé local ariko inzu giye kwinjiza ko cyane secteur prive locali ni komine yoduga gute bo bari bande baje mu secteur prive bo kwiorganiza gute bo shikiriza gute ibyo bakeneye kugira aho bari bashobore kwiteza imbere ni ikintu gihambaye rero kuko ufata ubwo buzima bw'ikomine ikomine ishobora kuvanga ngo ngwirigenge iguma muri ya komine mengo ni daye ni iki hanyuma kandi amakomine bijya bavuga ngo amafaranga amakomine bayahereza zijya miliyoni 500 zo kwigwa neza zikaja mu migambi irashe ijeje gufata iyo komine na cyane cyane bakara yuko ku rugero ikomine ibikeneye kumenya ibikeneye gushikako bijanye n'imigambi bashikirije n'amahera kenewe kandi amahera ashobora no gutangana kubera amakomine ntanganya ubushobozi bwahageza iyi komine rero yogira autonomy cyane hanyuma ikaronka abahinga ikakontorwa neza hanyuma ikanashobora kwerekana le standard ya secteur privé local mbega urbanisation ikomine ugendera duga gute n'ikintu ushaka gutera kwa gutera kwa kamucho komine cyo bitari statistique za komine ikomine kwe kutwafura imenya statistique mivikeneye ni kintu gihambaye cyane ntushobora kuzura gukorera ku bintu by'iterambere uvugira mu gihwe uvugira ngo twarubatse amashuri angana gutya utagenda ukavuga ati no twubatse amashuri angana gutya dushaka amashuri angana gutya kuko muri komine kanaka hari abanyeshuri bangana gutya ku isare do classe bita utandire par isare do classe ukavuga tuti nara mbe taragishikira icyo turashikira umugambi twifuza kubishyira gute hacha kintu uburyo bungana gute iyo bigumye mu gihe ta statistique communale zihari ikomine wagi bihangiro giterambere haba hakiraga hazi n'ama bezwere ryo komine kenera n'uburyo kura yamenya muri rusange neza hanyuma tuzo sa yuko abakozi bo hejera bita bo madiso centrale badacha bashaka kujena cyane ibikorwa mu makomine nko kubiye ngo bagumashaka kubikuramo inyungu ku ruhara rwabo hanyuma bagashayiniza ko no gwaruka rushara gukorera muri ayo makomine igiye secteur privé local tugiye guhimiriza ko yuziraboneka yo tuma no abana n'abanyeshuri bavuga tuti kumbe hagiye haraboneka tuvuye facilité yo ni vol local tugashobora byo tuma bavuga ati naha twuhakorera imigambi imwe
tubandanye
hose rachwa ni kwategeza gusandara ibujumbura chanke he ni bihere n'ivyo dufatiye kubyo twabonye handi bita strategic development local tugiye gufakira kumbwira duhimirize ubu barashobora kuvuga ati commune yabaye ya mbere yabaye ya nyuma bo murashobora inyira ashobora kuba ya mbere yindi kabi ya nyuma mugabo le standard zemwe atari nyizifise
reka tubandanye
ibintu byo kuraba kandi niyo customer bagira bagatandukanya le commune urbaine n'ama commune rirane nzira gukasa commune nka Gitega na commune Ngozi ngo ikasa hamwe na commune
cyangwa reka tubandanye ikiganiro reka tubandanye tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Elise Elise uratwumva
yego ndabumva
mutubwira irindi zina naho magaye mutumbeye
Bizimana ndi muri Zambia
muri Zambia watubwira ufise ikibazo cyangwa intererano
nagomba mbaze kubijyanye n'ugwaruka ko bavuga ko bariko bategura ikiterambere ko n'ugwaruka nago bariko bararutegurira kazose
reka abishure mu misire ya Faustin
ugwaruka ubwa mbere hoho utegeza kubanza kuronka inyigisho zikwiye ico bita formation nini izo nyigisho rero bijya bita education mu ishuri ni kama tugacaruka n'inyigisho zijanye n'ingene gwafronta iby'ubuzima no inyigisho zijanye n'ingene les valeurs umuntu abafite kugira tunganye imigambi burya ico bita les valeurs umuntu abafite kugira ashobore kurehisa mu mugambi wari wo wose ico bita les valeurs qui rendent un citoyen libre no kuba kwigisha ugwaruka umuco twita ico bita la notion de citoyen libre turamaze kubikwa mu makonferansi amwamwe duhura n'ugwaruka mwe bw'amashuri kaminuza dushaka no kuja rero mu gwaruka bo hasi kindi rero nibiduvuga tuti dukugira pedwa yuko ivyo bigega by'ugwaruka bifasha ugwaruka bikavuka hama abanyaga ugwaruka tugoroganiza mu mashira hamwe kugira zarasebza entendre leur voix no mu ikomine twifuza gushikaho ugwaruka rwo mu ikomine kanaka rushobora kubwira abajeje intwara ati twe twifuza yuko dufashwa gutya muri no migambi y'iwacu twifuza yuko mwodukorera ibi kugira twiteze imbere kubera rwamenye ubumenyi bwinshi bwamenye ibikorerwa handi rukabifasha rukabisaba ariko nyine ariko gwaruka hanyuma twebwe twa turiko turaru shigikira nko muri amashira hamwe iwacu twarwama hafi tugwereka nuko taduhimiriza rero leta n'abategetsi kugira environment zafere ikomere ndabyo zafere ikomeza nuko bagwanya igituri cyane kuko iyo abantu environment zafere abantu badahayanwa atakite d'imeyer kite do competition ihari ahurumva rena gwaruka cyangwa se niyo ubaye wa mbere cyane ukaba ukaje imbere barakuzungura kubera igiturire kubera iyo wamuka kubera imigambo urimo ibyo rero birakunda kuvuna inkokora ugwaruka awe no guhimiriza kuko yabageje intwara kamya yuko batokwihariza byose ngo agere gutwa kugejwa intwara no gucafata imigambi yose iteramiro ngo bariyo bayitera bakifita ngo ni secrétaire privé ngabiri dieze
tokiri ku rugo gwaruka
bihaza turatse ko turabisasimiza kugira kwari cyo hinduka
turi ku rugo gwaruka ugwaruka niko kazoza k'ibihugu byose mu bice byose mu ntaraba hateye imbere ku isi byafatiye ku bantu bakiri bato gwaruka ko nibo babari kazoza kubijanye n'iterambere abanyepolitike mu bihugu byateye imbere ugwaruka baruha ikibanza gikomeye mukuru uburyo bwo gushobora kuronka uburyo bukwiye gukuzofasha ibyo bihugu kubandanya bitera imbere umuntu arabye muri Afrika se ku bintu byifashe kandi birababaje kubera Afrika ibice 65% kwijana niba ntihenze y'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25 dufise ugwaruka cyane akarere kari treasure ariko ugo gwaruka niyo ruhejeje amashuri ntiruronka kazi cyane rugakoreshwa n'abanyepolitike mu nzira mbi twarabonye abantu birirwa bariita mu minwe y'imigwi y'inkozi z'ikibi barondera kuja iburaya barondera kuja mu mahanga kubera ataronkejwe uburyo n'akazi mu bihugu babamwe muri Afrika niki hemwe mubona kubirerekeye coshobora gukogwa kugira ubwo gwaruka ruhabwe ubwo buryo rureke guherengetera kandi ari gukazoza
aba na cyane cyane abarongo ibihugu bya Afrika ico bitari leadership Africa n'ikintu gihambaye je ndambaga yuko abategetsi ba Afrika bakwiye kwikubita gashyi bakaraba igituma iyi kontina yacu ariyo kontina yufise ubutunzi kama bwinshi kazoza kenshi wo niveau de marché ari hiri mugabo ra bugwaruka rugasanzara kirukiburaya rukaje kwese ibyo twabonye je buniza kamara maza muri Libya ugasanga ariko bakonera muri za Mediterane hari hakwiye kuba ivekude kontandire leadership Afrika je ya masomo ya Afrika me yama yabaye ugasanga abategetsi bahura ko amamisa amamese yo kuhasayangana ntibeje kubazo nyabyo icyo niyo andika happening nejo bundi wa muhinga yitwa Ibrahim akunda kugira ibyantuze ibyerekeye ibya development aravuga ati ikintu ca mbere Afrika igowe ko nico bita leadership politique yabo itumye ibihugu by'amamundyane ibihugu bikama mu ntwaro zitabereye ubusuma ibiturire amasoko agatangwa nabi akagira gute kubera bamwe baba bifuza inyungu zabo nicyo gituma wabona nk'ibihugu byuzuranye ubutare ugasanga ibyo bihugu biri mu bukene budasanzwe heje ubundi umuntu arabigo cangura ubukene gifise angura na peteroli ifise bwabagenda ugatusa nk'amasosiyete yose yatwara yakomakomeye igihugu yatwarwa n'abana b'umukuru w'igihugu ugasanga ibya leta bitwarwa n'abaramamakuru b'umukuru w'igihugu nkaho muri angura ni henshi za Nigeria hose ni henshi za Kongo hafi uravye ibintu nyene byifashe turakwiye kubita agashiko n'akamara maza par contre agaserekana ibihugu biriko biratera imbere ugasanga ibihugu biriko biratera imbere si uko bifise ya mamine uko ifise bya utundi kanawo no gusunga ibintu ugasanga ibihagaze ku ntwari ibereye no gutunganya neza iby'igihugu ugasanga byo biri kubera teri imbere aziya za iri morise n'igihugu giteye ubwoba ni igihugu kingana ngira na province Gitega mugabo gifise umwimbu cimbura inshuro 10 nko Burundi ugasanga production y'isukari ya za iri morise ni nk'inshuro 10 ya kandi bari ku territoire ibingana na province ya Gitega gusa kubera niyo ngena bitenza bagwiza tunga binjira bakashima bakakora ibikogwa za Botswana zose n'ibihugu biteye igomwe ubugunyi hari ubwo ro bya Afrika bya Afrika nti tufira aba ibihugu biriko birafata umurindi vers l'emergence n'ibindi bikiri mu buntu buto bw'injyane bwo kugira iki bw'abanyepolitike bagishaka kugabangana ubuntu gusa babona ko politiki ari itegeza kubeshaho bakibagira kugurura inzira abandi banyagihugu mu gutunganya intwari ibereye secteur cyanki
wari kuravuga
n'ivyo rero naho ibihugu byinshi bikunda gupfira
wari utanze akarorero kamo Ibrahim mu mugwiza atunga akomeye yara amenyeye gutanga agasimwe yahereza abategetsi b'ihugu bya Afrika bakoze ibintu byiza ku byerekeye abanyagihugu bavya ko agashimwe ni gaherutse gutangwa bivuga iki
yero cyo gutanga ko ashiramwe no icashiramwe ashiramwe kuba warabaye umukuru w'igihugu utubatunganije neza iby'igihugu kandi ukemera gusubirirwa ntukunde bakunde kuguma ku butegetsi ibyo ni kindi kintu cyerekeye a leadership Africa ibyo rero yabikombinye kandi iyo bishyize hamwe muri no minisitiri rero bigize iminsi atamuntu arakamerita nibyo rero cyerekana yuko ubuverema leadership politique yo muri Afrika henshi iragwaye iyo turiko turabiraba muri ibihukara bingene byifashe ibya politiki by'ubutunzi henshi iragwaye kandi ubutunzi kama ari kirenga raba santrafiki ifi za diyama za uru mga rabi njana kibarimu laba za kongo laba hija mga za sidi suda ni huku ni jikumi mga mga za chadi sama petroli mga musanga taki ataki ataki jina hii wachu mwurundu raibona ya mami nerito kwa rahari niliki mituwa ningeni wiko vila agenda tulari indiriye wani juhu chumengu kilimundia ni yuse ni mnumizu subizi nyuma hali kwa rea ili huku zariko vila azani wale kwa nabuka vila ili morisi vila botwana hali huku vila kote divwari sese utama kufata umurindi ivyo rero ugabunga ugiye ugasanga ni organization ikomeye aba investors tanje babikunda bakabiza mu tourism bakagira gute bikipanga neza ivyo rero ni ibintu abategetsi bakwiye kumenya yuko uruhara rwaba ari runini ubwo ndugo rutuma finalement nugo gwaruka rubona inzira rubona reference mugamije nk'ahantu usanga igihugu naho utanga isoko rya leta usanga upfupfuri haye imbere y'abantu bose kandi amategeko yakurikije umvu zose imira gute abantu ko bakunda gukora
reka tubandanye
gukora nico kintu cyambere
eh tubandanye tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Rene adutea kamo Rene uratwumva
bane batanu
watubwira irindi zina naho amagayo uri
Rene twa Rene mugabe ndi Makamba umana ko bwiyuko
eh mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera
eh cyambere yari intererano
eh
yakabishiza kuba ikibazo nshya ndaguhereza ko
eh munyarutse
ama ngiye ku ntererano yanje uyu atwara parisome ya natanze byegeranyo kandi twese dushima tubona kabisa urabona igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe bigoye gifise ifaranga ry'u Burundi rya gaciro abanyagihugu barashonje ama dufise ubutunzi mugabo ubutunzi buri mu z'amadiyama izahabu mugabo ndimo ntabwo kubwimbura ubu rero ikibabaje ku Burundi cyumva ngo haje societe kanaka nuje gucukura ubutare atasoko yabaye icyo ni kintu kibabaje gituma igihugu cyacu cyama gisubira inyuma nk'ibirenga ahandi arazana amasoko bagahiganwa mugabo ndavuga ngo hasi niwe itegeko n'umukuru w'igihugu ngo haje societe kanaka atasoko yabaye ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri kubura sesagurika ngo haraguzwe indege izo ndege ukazava ngo niherere umukuru w'igihugu wazokumvira kutoguruka ukabura ugasanga iyo ndege barakora bavuga yuko reka bakoresha amahemurengera ngo izokoresha iyo ndege ukazokoresha amahera ukoresha indege itigeze inaguruka urumva ko cyari ikintu kibabaje cyane kukindi nacyo igihugu cyacu cy'u Burundi cyari igihugu gito cyari kigoshye gutera imbere dufise imvura ariko ukazuza icyo gutangaza ngo usanga ubuhugu imvura igwa amezi abiri atatu mu mwaka
munyarutse munyarutse umwanya uri kuragenda
ego tukaba dufise iyo mvura usanga kubera mu burimyi muri agriculture élevage iyo minisiteri nta mahera bayihereza kuko usanga amahera bayashyize muri documentation bayashyize mu bindi bintu bya gisirikare usanga
mubaze mubaze ikibazo umwanya uri kuragenda
icyenda ku ijana ikibazo nashyize ngomba kubaza ni uyu muntu ajya mbaza wa parisene ko boshwa ko batubwira ko barasumira na leta bakavugana bakicara hamwe bakabereka bakerekana n'iyo leta ishokorwa kugira ngo ubutunzi bw'ubundi buzamuke ifaranga ry'ubundi rizamuke mu gasozi
murakoze mu mwicure Faustin
ego ki turahora turonka kanya ko kwivugana na bamwe cyane duhuye mu biganiro tukabereka ibitabiriko bira kigwa tukabitegura tukabavaza ndiko tukabijamwo mugabe ikintu tumaze kubona iyo hageze kuja mu ngiro urabona ko abarundi baca banigwa n'inyungu zabo inyungu zabo bica zibahingirwa sanga bimwe byanditswe mu bitabo twashika ko twerekana ugasanga bicira nko mwiza nijo hanyuma ikindi gisa kibura ni leadership yo kugarukana abantu ku murongo uko kubye abantu bose iyo batwagwa hataboneka ingufu zo gushaka kuba kuba kubitegitsura ati mudashitse kuri ibi ari ndongo mushobora guhanwa standard wewe utegeza kumukigita tegeza gusa kuri iyi nyirezirita yawe ni icyo bitahorije direzirita imigambi ntivugwa ngo uranditse mu bitabo hataza ngo applicability operationalization ikifatira ryo ku bintu biri chiffre wewe kuri secteur tugusaba ibi muri commune tugusaba ibi ibutabishitse ko ntatuzwa washitse ko abantu rero bagaca bashingwa n'amabanga kubera ababishoboye uravyizoreza ritababaka mugabe ibintu bigwa mu gipfungo gucyo ibitabo bikandikwa mu kubishyira mu ngirukamengo nta ntarigeri irimwo abantu bacaja mu byabo ikuri bisore gatituma abantu bigarabe inyungu zabo gusumba izi gihugu
ufatiye
ubona nibi by'ubutare turiko turavuga normaruma y'ubutare bwiko buraza mu gihugu haraba standard of transparency uje amasoko ndetse umuntu akavuga ati ndego ubwo butunzi ubwo butare buzuzana ikivalira jute bikagira traceability budgetaire yabonye cyo kuvuga bati kuva dutanguye kucukura ubutare abimuze traceability budgetaire y'amahera azaba angana gutya ingu yabayi kandi azokoresha gutya kugira igihugu kizamuke gutya
reka tubandanye
kuvuga ati izi societe yarose mu kanywa babo canke ntawuzi ingene byagenze atako nyine gitaza
byabaye
hanyuma no muri traceability budgetaire ntubibone ushobora kuvuga ati none bizomarika reka tubaze ati ibihugu byinshi byafite bimwe bimwe ubutare buragwira mugabo ibihugu ntibibaho biri
tubandanye mufatiye kuri ico cegeranyo cyanyu kizosohoka ejo ni vyegeranyo mwagize imbere yaho nikihe mubona gishasha kiri mu cegeranyo cyanyu gishasha nikihe mufatiye ku vyegeranyo byose mumaze kugira mubona ko ari ikintu biriko birahindura muri uwo mugambi wa nyugu hindura ingendo haba kubanyagihugu n'abanyepolitiki
oyi bu vraiment je niko ndabwo ibyo by'imigambi iterambere kuva kumuriza ingorane za politiki zije ibintu bikorwa byasubiye inyuma ahubwo turiko turaraba ingene tukaza tukakimiriza tukagira nyine kubyo bishobora gusubira bigafata ku ntumbero nk'iyo basi no mu minsi iheze nawe urabona ko birasubira inyuma igihugu kitafite amahera y'investisement akwiye igihugu kitagitegeye iby'amadovize bikibuze igihugu iyo migambi iterambere itatse ngo ngo ibihari igihugu imigambi yo kurwanya igitsure yari yatanguye itabandanije hariho nk'inama yigeze kubera igitega mu 2014 yerekana ingene twategura amategeko neza ingene bya leta byo kubahiriza transparency kaba abantu bagahanwa bimeze neza kuri standard internationale mugabo ibyo ibyavuye muri iyo nama byaciri yikwa ntanu wase no kubyo kuno no kugira ica bikoze ko urumva imigambi myinshi yaciye byajyanye abantu binyuze iri mu bindi ikize politike rero hade ibya politike bihari abantu baje mu biganiro ica bigumwe ngo ikindi kintu gisamaje kandi kiremereje urumva rero ivyo rero tuticaye ngo n'imigenda ni Burundi nyene isubire kumera neza igihugu cyubahirize mwarumvise nk'ejo bundi hamanama yakomeza kubera ino baje kugira ati ngo ntibashobora kubera ino ugasanga biri kubera ni vyerekana ko Burundi buriko buratakaza ka kano vera ko kuri ikindi gihugu gishobora kwiintegra neza muri gihugu turi kumwe urumva none ahubwo ubu tuvuga icyo tuvuga ubu ni conscience réveil de conscience prise de conscience de la part de la y'abanyongo y'igihugu y'abanyagihugu bose n'abanyepolitiki bari ku butegetsi cyangwa opposition tugire une prise de conscience kw'igihugu kitariko kiravasa uko byategerezwa ntagire uza aravuga ngo ibintu biko birakomera uko bigenda iyo prise de conscience tuza kuyipartaja twese tuti none umwe wese yogira uruhare uruwe kugira tubogore ibyo bintu atawikunze cyangwa ngo abone yuko umengo niwe akunda igihugu wenyine niwe abibona wenyine twese muri rusange tukagira iyo prise de conscience ni ko igihugu kigira iyo prise de conscience igaca ivukira muri leadership politique responsable kurya ibya Ibrahim akunda kubivuga iyo prise de conscience itabaye ingorane nijogura kuva mu nzira kurabona nubwo gwaruka naho ari gwishi twavuza agashomeri kago imigambi itari ko yiyongera investisement ngo yongere nubazohabwa akazi nande ntibikunda bacaja muri njyana ya instrumentalisation politique nsanze vuga politique nayo iba ari inyungu umunye politique nabo nyine kubabona yuko ubuzima bwe ari ukwama muri politique abantu badashobora kubona yuko andi worodora politique ubuzima bubaho kubera imigambi ikogwa ari myinshi opportunité guhayanwa munsi akigwariza ibyo bimaze bitari ko biraza ibyo konsanse ngo iwe vraiment muri ibyo twagize ngo twavuga tuti ahubwo nk'ikiganiro cyo gusaba nyabona nyabona abantu nibikubita gashi
murakoze yari umutumire wacu Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira abashike ku iterambere rirama bitegekanya gusohora iyo raporo ejo ku munsi wa gatatu icegeranyo cyayo cy'uyu mwaka kuvuga ibintu byifashe mu Burundi kubijanye ubutunzi n'iterambere y'abanyagihugu. Turashimiye abaduteze amatwi bose, dushimiye n'abaduteye akamo ku telefone bagashikiriza ibyiyumviro kabaza n'ibibazo. Dusubiye kubifuriza mwese abatwumviriza Noel nziza n'umwaka mwiza, mubandaye kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu